Twashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mwiriwe gute mutwumva tankumanzi kuri FM 104 nibice bitatu ikaze muri no makuru mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazwe ndi muri studio ya gatanu mu gihugu cy'u Rwanda sentare yungururizwamo imanza iriko irarimbura nimba yoshiraho umurwi w'abacamanza baburanisha umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga azwi ku izina rya Cyuma Hassan
nk'abantu mu muryango kujayo urubanza kwasubira kubera amadosiye bamwimye natwe nk'umuryango tatuharenganira kandi mu Rwanda abanyarwanda bose baratuje ariko ni njewe n'umuryango wanje dufite akaga hakuzi
uyu ni Epirimiani Rukebesha n'umuvyeyi umenyesha makuru Cyuma Hassan hakujya Rwanda naho muri Republika Demokarasiya Kongo uduce twa Shasha Kikuku Bweremana na Kiroce tuvugwamo ingwano ikaze hagataho ariko Kongo yoba yiteguriye gukorana ibiganiro n'u Rwanda idoni murano makuru kuyindi migabane ahi Washington DC muri Amerika ubutungane bwemeje ko Donald Trump yahoze ari president atabuda hangarwa afise ku vyaha vyose yoba yarakoze akiri president wa Amerika. Dusubiye muri Afrika muri Kenya umugabo yakotse abantu kwisonzesha ababwira ko bizobavyarira kubona Yesu yagiriwe n'icaha cyo kwica abana 191 hano makuru yose duce ku masonga turarambura mukanya isase musangwe kazi. Nungine ndabihika zentu tiba kunzibiju ya Amerika reka makuru ya chutu ya here kuriyo narinche kumasonga mukanya. Hivyo butunga ni muri Kenya hawa numiro ngitato. Barimo uwitu kwa Paul McKenzie ya hama gari ya wanyagihugu baharugwa mumajana na majana kwisonzesha kugira ngo bazobo ne Yezu. Bagiri wenicha hachoku icha abani jana na milongu chenda nunge. Oriani tangishaka atugiri bindi.
Uwa murongozi wabu yiyise umupastori Paul Ntenge McKenzie. Yagirizwa kuba yateye akamo abantu amajana n'amajana kabasaba kwisonzesha gushika gupfa kugira babonane na Yezu. Ubu amaze kwagirizwa ivyaha birimwo iterabwoba, kugandagura abantu, gukubagura hamwe no gutoteza abana bakiri bato. Kuri uno munsi wa kabiri itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryavuze ko McKenzie n'abagenzi biwe 29 bose bahakanye ivyo vyaha vy'ubwicanyi bw'abo bantu 191. McKenzie yahagaritswe n'igipolisi mu kwezi kwa kane inyuma yaho ibiziga vy'abantu bitowe mu ishamba rya Shakahola. Amatohoza ku biziga yerekana ko benshi mu bayoboke babo 429 bitavye Imana bitewe n'inzara. Vyibonekeje kandi ko abandi barimwo n'abana bishwe banizwe canke bakubiswe.
Oriane itangishaka urakoze vy'ubutungane turaza kubigaruka ko mu gice cacu ca kabiri cano makuru tubabwira ubutungane muri Amerika no mu Rwanda ariko imbere yaho tuje kuri no nkuru y'umushikiranganja jeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken yagiranye ibiganiro n'abategetsi bihugu vya Misiri na Qatar ni mu gihe ariko arondera ko hoba agahengwe gashasha mu ntara ya Gaza hamwe no gutuma imfashanyo zigenewe abasivile b'abanye Palestina ziyongera. Fidel Nyongabo dufiti ibindi kuri no nkuru.
Ikairo ku mugwa mukuru wa Misiri Blinken yaonanye na President Abdel Fattah el-Sisi vyabitekanijwe ko aje Doha mu biganiro na Emir ayoboye ico gihugu Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani hamwe n'umushikiranganji wa mbere waco Mohamed bin Abdulrahman al-Thani. Amerika, Misiri na Qatar vyarafashije mu gikorwa cyo gutunganya umugambi werekeye agahengwe uri kurihwezwa muri iki gihe. Uwo mugambi woba urimo guhagarika ingwano mu kiringo cindwi zitari nke hamwe no kurekura abo mu gwi hamaso bagize imbohe mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji Blinken yabwiye amenyesha makuru ko barindiriye ko umugwi Hamas wishura kuri uwo mugambi washikirijwe. Uwo mutegetsi yavuze ko Misiri na Qatar vyaremeye umugwi Hamas kugira wemere ivyo Amerika yavuze ko ari umugambi ukomeye. Uwo mugwi niwo ubwawo utegerezwa gufata ingingo kuvyerekeye uwo mugambi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatanguye urugendo rwiwe ku munsi wa mbere muri Arabia Saudite. Muri icyo gihugu, Blinken yaraganiye n'umuganwa Nyeningoma Mohammed bin Salman ku mugwa mukuru Riyad. Abo bategetsi bombi baganiye kugene bokorera hamwe mu ntumbero yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza, hamwe no kuraba ukuntu hoba amahoro n'umutekano birama hagati ya Israel n'abanyapalestina. Bitegekanijwe kandi ko Blinken agendera Israel n'intara ya Cisjordania, icyo gihugu cigaruriye.
Ejo gya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Muri Haiti bisagara bikuru vyaberemwe imyerekano y'abasaba kumushikiranganje wa mbere Ariel Henry atanga imihoho. Abiyerekana bahanganye na polisi, imirimo irahagarara. Fide Niyongabo turacari kumwe.
Igipolisi cyararashye imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myerekano mu gihe amabanki, amashure n'ibiro vya leta mu ntara zo mu buraruko no mu bumanuko bw'igihugu vyari vyugaye ejo ku munsi wa mbere. Iyo myirekano yaranabereye no ku mugwa mukuru Port-au-Prince. Jean-Charles Moïse yahoze amukenguza amateka hamwe n'umukuru w'umugambwe Petit de Saline bari muri iyo myirekano. Jean-Charles Moïse agira ati:
turi mu mihanda kugira ngo twereke amahanga ko igipolisi gisa nk'ikiri kutugabaho igitero, nyamara aho kuduca intege ahubwo biraduha imbaraga kurushaho mu rugamba turimo. Niyo ministre w'intebe Ariel Henry atava ku butegetsi, tuzakomeza kwigaragambya. Muri iki gitondo twabonye abantu isinzi bari mu myigaragambyo basaba kuyegura bidatinze.
Vyitezwe ko imyerekano iba mu kiringo kitari munsi y'iminsi itatu mu gihugu cyose ikarangira ku munsi wa gatatu.
Fidel Niyongabo urakoze. Tubandanirize mu Bwongereza. Umwami w'ico gihugu Charles wa gatatu aragwaye ingwara ya kanseri. Ubwami bw'Ubwongereza bwaraye butangaje no makuru uvuga ko Charles wa gatatu yasavye ko ivy'uburwayi bwiwe bitogirwa ibanga. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubandanirize ino nkuru.
Umwami yatangiye kuvurwa, byatangajwe n'ingoro y'ubwami Buckingham kuri uyu wa mbere. Yanavuze ko agiye guhagarika inshingano zose zimusaba kujya mu ruhame, ariko ko azakomeza imirimo kandi ko atagiye gutanga inshingano ahabwa n'itegeko nshinga nk'umukuru w'igihugu. Abantu batandukanye bagiye bavuga uko bakiriye inkuru y'uburwayi bw'umwami Charles wa gatatu. Nk'uyu munyeshuri ari w'imyaka 22.
Yeah, it was a shock definitely. I think nobody
Yego narikanze mu byukuri. Ndakeka ntawo bitekerezaga. Byari bitoroshye kubyumva kandi ndifuza ibyiza rwose. Ariko ku bw'amahirwe nanumvise ko bitari bibi cyane. Ubwo rero twizere ko azamera neza kandi turamusabira. Ibyo nibyo gusa dushobora gukora ubu.
We pray for him. That's all we can do now.
Umwigisha Chris Imafido, umuyobozi ushinzwe gahunda ziboneye zo kwigisha urubyiruko mu mujyi ikorana na Fondasiyo icunga umutungo w'igikomangoma, nawe yagize ati:
completely devastated. Just like
ashegeshwe wese, birasa n'inzozi pe. Ntabwo mbyemera na busa, kubera ko twari tuzi ko yagiye ku bwami akuze, ariko agifite imbaraga cyane zo gukora. Yari afite ingufu, yari yiteguye gukora ibintu byinshi kandi yaduhaye icyizere cyo gutera intambwe imbere igihe yabaga umwami.
Ingoro y'ubwami ntiyashyize ahagaragara ubwoko bwa kanseri umwami arwaye. Gusa yavuze ko ntawe uhuriye n'ubuvuzi yaraherutse guhabwa mu bijyanye na kimwe mu bice by'ubugabo cya prostate. Iyo ngoro yavuze ko umwami Charles wagize ubuzima bwiza muri rusange akomeje kwizera ubuvuzi arimo guhabwa kandi yizeye kuzashobora gusubira mu bikorwa bya ruhame bidatinze. Igikomangoma Harry wavuye mu nshingano z'ubwami mu mwaka 2020 yavuganye na se ku burwayi yasanganywe kandi azajya mu Bwongereza kumureba mu minsi iri imbere nk'uko ibiro bya Harry na madamu we Meghan byabitangaje. Inkuru y'uburwayi bw'umwami Charles ije mu gihe umukazana we Kate arimo koroherwa nyuma yo kubagwa mu nda. Yaramaze ibyumweru bibiri mu bitaro.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza amakuru yose mwumvise. Ndabararikire kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu kugira ngo murabe video yuzuye kuri iyo nkuru. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yarahejeje kudushikiriza ku by'uburwayi bw'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu. Kuri internet turi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Abari kuri YouTube dukoresha adresse ya VOA radio yacu, niyo adresse nyene. Kuri Instagram na X ari yahoze yitwa Twitter. Mukanya ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda. Sentare yungururizwamo imanza mu Rwanda iriko irihweza nimba yoshiraho umurwi wihari w'abacamanza baburanisha umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga batazira Cuma Hassan umenyesha makuru Eric Bagirubusa yarahabereye urubanza rwa Cuma Hassan.
Umunye makuru Dieudonné Niyonsenga uzwe cyane nka Cuma Hassan yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ruri hano Kigali mu Rwanda acumbagira yari mu mpuzankano y'iroziranga abafungwa. Umucamanza kimuhamagaza amusaba kwigira imbere ngo aburane, Niyonsenga yamusabye ko yaburana yicaye. Mu magambo yagize ati ubuzima bwanjye buri mu kaga, ndasaba kuburana nicaye. Ati mu gitondo tuza kuburana badupakiye imodoka nk'abapakira ibitoki birushaho kungiraho ingaruka. Yakunze kugaragara yubitse umutwe imbere y'umucamanza ku meza baburaniraho, umucamanza akamusaba guhagarara neza. Umucamanza umuburanisha yamubwiye ko hari amategeko bagenderaho bityo ko buri wese abagomba kuburana ahagaze, yamusabye kugerageza kihangana akaburana ahagaze kuko umucamanza yavuze ko byajya bimugura kumubona igihe yaba yisobanura yicaye mu bandi bafungwa. Abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bahise bazamura ingingo yo kuba umunyamakuru Cuma Hassan asaba kuburanishwa n'inteko igizwe n'abacamanza batatu. Bavuze ko icyifuzo cya Cuma Hassan bakimenye kuri uyu wa mbere ubwo bamusuraga muri gereza. Umucamanza ati aa ibyo bintu ntabwo mbishaka, uyu munsi tugiye gusuzuma niba koko dushobora kwakira ikirego cya Cuma Hassan gisaba gusubirishamo urubanza. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Sefu Ntirenganya babwiye umucamanza ko ibaruwa bandikiye perezida w'urukiko rw'ubujurire basaba yuko urubanza rwaburanishwa n'abacamanza batatu bayishingiye kubiteganywa n'amategeko. Umucamanza akibutsa ko ibyo aba banyamategeko bakoze bagombye kuba babinyujije mu buyobozi bw'urukiko kandi ko babikoze igihe cyararenze, akabifata nko kutubaha urukiko. Gashabana akavuga ko ntaho bihuriye no gusuzugura urukiko kandi ko batanaruta barwubahuka. Umucamanza nawe ati nta ubasha dufite bwo gusuzuma ibyo musaba, yisunze ingingo z'amategeko. Gashabana yibukije ko urubanza ruburanishwa n'umucamanza umwe, ariko ko iyo harebwe ku buremere bwarwo perezida w'urukiko ashobora gushyiraho inteko y'abacamanza batatu. Umucamanza akavuga ko uruhande rurega rutamugaragariza neza uburemere bw'uru rubanza rw'umunyamakuru Cuma Hassan wa Ishema TV. Gashabana na Ntirenganya barasabira umunyamakuru Cuma Hassan amahirwe kugira ngo hazaburane mu bwisanzure, bakibutsa ko na mbere mu rukiko rw'ubujurire yaburanishijwe n'inteko igizwe n'abacamanza batatu. Ubushinjacyaha buvuga ko ubusabe bw'uruhande baburana bwa bumenyeye mu iburanisha, bwibutsa ko kugera inteko y'abacamanza batatu perezida w'urukiko atabisabwa n'umuburanyi uwo ari we wese. Bwavuze ko mu kugena umucamanza umwe ari uko perezida w'urukiko yabonaga bikwiye. Ubushinjacyaha bukavuga ko mu rwego rw'amategeko ubusabe bwa Cuma Hassan n'abamwunganira ntacyo bushingiyeho. Umunyamategeko Gashabana akavuga ko mu kongera gutakambira perezida w'urukiko rw'ubujurire bamusaba inteko y'abacamanza batatu birinda ko mu magambo ye ejo n'ejo bundi hatazavuka ikibazo cyo kuvuga ko ataburanye mu mucyo no mu bwisanzure. Akavuga ko mu kubisaba basanga ariyo mahirwe ya nyuma y'abasigaranye yo kuzaburana urubanza mu bwisanzure imbere y'abacamanza batatu. Umucamanza akavuga ko abanyamategeko bunganira Cuma Hassan bagombye kuba hari icyo bakoze na mbere y'uko urubanza rutegurwa rukanahabwa itariki y'iburanisha. Byamufasha umwanya muto ajya kwiherera agamije kumenya niba perezida w'urukiko yarabonye ubusabe bwabo. Umucamanza yanzuye ko perezida w'urukiko atabonye ubwo busabe kuko babwohereje batinze mu buryo bw'ikoranabuhanga rya IECMS ryifashishwa mu nkiko. Gusa avuga ko ukuriye urukiko rw'ubujurire arafata umwanya agasuzuma ubwo busabe, nyuma Cuma Hassan akazamenyeshwa indi tariki yo kuzitabira iburanisha. Kuri Bwana Primian Nirukebesha ubyara umunyamakuru Cuma Hassan akavuga ko kubera urubanza rwadindiye umuryango umaze gutagangara.
Ese rero nabwiraga aho muri Imani Washington inatwe nk'abantu mu muryango kujayo urubanza kurasubika kubera amadosiye bamwimye, natwe nk'umuryango tutaharenganira kandi mu Rwanda abanyarwanda bose baratuje, ariko ni njewe n'umuryango wanje dufite akaga. Twakoze iki? Ntawe dutera ubwoba, ariko nabiraga duhangayikishe ndetse kuba twari abantu b'abahinduka tutagiye kuri gereza tukaba tubanye hano mu rukiko kandi nabwo ntibicibwe. Ese ubwo ntitugomba kurara ihinga?
Ubusabe bwanyu bwaba ari ubuhe?
Ubusabe bwacu ni ukuba yabona ubutabera.
Mu mwaka ushize w'2021 nibwo urukiko rukuru rwahanishije Cuma Hassan gufunga imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta. Mu mwaka wakurikiye urukiko rw'ubujurire rwashimangiye icyo cyemezo cy'urukiko rukuru, niko kuregera gusubirishamo urubanza mu ngingo nshya. ibyaha bifata umuzi mu mwaka w'2020. Cyuma Hassani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki, agasobanura ko ubutegetsi bumuziza kutarya umunwa yibanda ku biganiro bibwambika ubusa mu makosa bukorera abaturage. Uru ni urubanza ruri gukurikiranwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga n'iby'imbere mu gihugu ndetse n'abadiplomati bo muri za ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'Ubwongereza mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri Amerika, Human Rights Watch, uherutse gusaba u Rwanda gutanga ubutabera buboneye mu rubanza rwa Cyuma Hassani kandi rugahagarika ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko ahura nabyo muri gereza. Ni nacyo kimwe n'ishyirahamwe rirengera abanyamakuru CPJ rifite icyicaro muri Amerika. Bugira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa, urakoze. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika turaza gusubirayo handi hata, ariko tubanze tuje mu tubarinde urupapuro rw'ubutungane muri Amerika hose ntare yungururizwamo imanza yo ku rwego rw'igihugu. Washington DC yafashe ingingo ko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika adafise uburenganzira bwo kudakwirikiranwa n'amategeko ku vyaha yoba yarakoze ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Bitegeka ninjwe ko Trump yunguruza urubanza muri sentare nkuru y'igihugu inyuma iyo ngingo. Ingingo iyo sentare yungururizwamo imanza ifashwe ukwezi kumwe inyuma yuko abashiringwa manza baburanira Trump bavuze ko adashobora gukurikiranwa n'amategeko ku vyaha yagirizwa ko yakoze ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yamara abunganira umushikiriza manza adasanzwe akurikiranira urwo rubanza yagiriza Trump batangaje ko kudakurikira Trump ku vyaha yagirizwa vyogeramira demokrasi bigaba uburenganzira abakuru b'igihugu ubwo gukora ivyaha atankurikizi mu gihe bari mu mabanga yabo. Abacamanza batatu bo muri sentare yo ku rwego rw'igihugu yungururizwamo imanza y'i Washington DC bateye ivyatsi ibyo Donald Trump yavuga ko adashobora gukurikiranwa n'ubutungane mu rubanza yagirizwamo ko yivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020 muri Amerika. Mu rubanza muri iyo sentare Trump yari yavuze ko atacaha yakoze. Yari yagirijwe ivyaha bine bivuga ko yashatse kuguma ku butegetsi aho nyanza agateka n'uburenganzira bw'abanyamerika imiliyoni n'imiliyoni batoye mu mwaka w'2020. Abashikiriza manza batangaje ko iyo nyifato ya Trump yatumye haba uruhagarara ku nyubakwa ya Kongere ya Amerika itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021. Icyo gihe abapolisi 140 bari bajejwe gukingira iyo nyubakwa barakomeretse. Ingingo yo kuri uyu wa kabiri ije mu gihe gihambaye kuri Donald Trump ari imbere y'abandi bariko bahiganirwa guserukira umugambwe w'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Abandanya kuvuga ko yatsinze amatora yo mu mwaka w'2020 atavyemezo biboneka atanze.
Tusikilize sauti ya Amerika yelewe, yelewe.
Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Dosiye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uduce twa Shasha, Kikuku, Bweremana na Kiroce tuvugwamo ingwano ikaze. Ibarabara riva mu gisagara ca Goma rija muri territoire ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo yugawe. Umenyesha makuru Jimmy Shukurani bakomera aratubwira ingene vyifashe ku rubuga.
Voye ikiruku kirikuni ruguru y'ishashi bihonze ku bw'amabombe menshi turukuva n'amasasi. M23 wayeje iri kumanuka ishashi.
M23 uri kurwana n'abande?
N'abamayimayi. Mayimayi ni umusonyi imbere uri kusanga M23 ishashi. Turi kugenda ivombe.
Uyu ni Madamu Nyirahabimana Deudancia, umugore uri mu kigero cy'imyaka 43 twahuriye muri karitsiye ya Mayutsa muri Sake hateganye n'imisozi ya Karuba muri Shasha. Afite imizigo n'abana be babiri. Ahunze imirwano ikomeje hagati ya FARDC na M23 irimo kubera muri Shasha na Kiroce, uduce dukikije Sake. Gusa kumenya aho imirwano nyirizina ibera biragoye kuko tutabashije kuhagera. Abarimo guhunga baza mu mujyi wa Sake bemeza ko M23 itarava muri Shasha, ariko hari uduce turimo ingabo za leta FARDC na Wazalendo. Nibyo ntitwabashije kubyibonera n'amaso yacu ngo tubihamye ubu. Gusa uyu ni Bwana Musabyimana Jean Marie, umugabo twahuriye ku kiraro gihuza Sake na Kiroce werekera Shasha, atubwira uko byifashe mu nzira.
Mu nzira uko byifashe tuvuye Shasha. Mu kuvishasha rero turaje tugeze mu nzira, abazarendo nibo bari mu nzira, ni Kiroce guverine mayeri hano mu nzira mu maka nimwo yibereye. Ikiroce isokuso kwa kujya ni hiri Shasha M23 iri kurasagura abaturage iri kubica ndabantu bari kuja mu soko ndabantu bari kuja kuzana ibyo kurya
none shasha ubu ngubo biri mu bande
shasha emevendere mu soko hagati musande bazarendo bari hano kiroce ku dispa ku bitaro naho bari abazarendo niho
bahaturi uhagaze mu mujyi wa Sake icyo twumva ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira mu ducimirwani beramo hagati ya M23 na FARDC ikomereje mu gace ka shasha na Bweremana mu nkengero za Sake mu territoire ya Masisi umujyi wa Sake urimo kwakira impunzi nyinshi ziva ku mirwani irimo kubera muri aba baturage harimo abahunze kuva mu cyumweru gishize ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafataga agace ka shasha basatira na kiroce abarenga igihumbi bakiriwe mu mujyi muto wa Sake abo tubashije kugeraho muri Sake bakiriwe mu bigo by'amashuri ndetse n'isengero baravuga ko kuba bahunga babayeho mu buzima bukomeje kuba bubi cyane icyo basaba kuri leta ya Kongo n'abagira neza ni ukubazanira ubufasha vuba byihuse mu kurinda ingaruka mbi zishobora kubageraho cyane izifitanye isano n'umwanda
ahanga tubayeho nabi cyane kuko ibyo kujya byarabuze ibyungu byose twarabitaye ibyo gutekamo ndabyo tukibona ubwo ngubwo tubayeho ku bushake bw'Imana kurara no kuramuka ni ubushake bw'Imana tu tugasaba abayobozi kugira ngo badufashe kw'ibyo byo kujya ndetse n'ico twatekeramo tukamenya ngo aho turerekeza ni hehe wenda inzara igapunguka muri makeye
pandasi mahunza turutse karuba muri sheferi y'abahunde ubu hafitwe na M23 avuga ko kubona ibyo kurya kuri we n'umuryango we bigoye cyane kubera guhunga buri munsi
je kugera hano na mara je kuba ikabuba nari ndangije amezi abiri duhunze kuri kujishasha shasha ejo bundi kwa gatanu nimugoroba niho twishye amasasu menshi niho twageze hano usaba ko mu gitondo
yatangiye bikubita gute kugira muve muri shasha
yari bisasu byinshi niwe mu ventro
none se ubuzima hano byifashe bite
ubuzima turiho nabi na urukureba kundu bari guteka abana kuryama hasi abandi ni benshi tukaryama no hanze
bagufashe ki
ibyo kurya no namahema byose n'iby'umuntu nta nico umutwazanye reba n'ukundi turi guteka no gutira n'imiti yo kudufasha
umujyi muto wa Sake ukomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23 kuva mu cyumweru gishize aho uyu mutwe wisubizaga karubana shasha muri groupe ya Mupfunyishanga aho ingabo za Congo FARDC zihagaze ubu ni kiroce ku bitaro bikuru bya groupe ya Shanga imbere yaho gato hari imitwe ya Wazalendo zifatiye ambere mu kurwanya M23 kugeza ubu ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi bikorerwa kuri uyu muhanda byarahagaze kuva mu cyumweru gishize nta modoka cyangwa moto ishobora kuva guma ngo yerekere muri Kivu yepfu nyuze mu territoire ya Kalehe Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Jimmy Shukurani tukivuga ku vy'intambara muri Kongo amakuru ya nyuma ijuru rya Amerika ifise nuko ico gihugu co baciteguriye gukorana ibiganiro n'u Rwanda kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihere amakuru yo kwizera uruganda rw'ijuru rya Amerika rufise abandanya kuvuga ko Amerika ariyo yasavye Kongo kugurura inzira y'ibiganiro na leta y'u Rwanda aha muribuka ko Kongo yagiriza u Rwanda gushigikira umurwi wa M23 ugwanira mu burasirabwi mu burasirazuba gico gihugu nkirambuye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Africa Intelligence gifite icyicaro mu Bufaransa kandi cyandika amakuru kivana mu bigo by'ubutasi by'ibihugu bitandukanye cyandika ko mu kwezi gushize kwa mbere president wa Angola Joao Lourenço yohereje ikinshasa Matthias Bertino Matondo ushinzwe ibiro by'ubutasi bwo mu mahanga icyari kimujyanye kwari gutegura urugendo president Félix Tshisekedi agomba kugirira muri Angola kugira ngo aganire na mugenzi we Lourenço ku ruhare yagira nk'umuhuza n'u Rwanda. Africa Intelligence ivuga kandi ko iyo myiteguro yose ikurikiranirwa bya hafi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken wasoreje mu kwezi gushize muri Angola urugendo aheruka gukorera muri Afrika uruhare rwa Angola nk'umuhuza w'u Rwanda na Congo ministre Anthony Blinken yaba yararuganiriyeho kandi na president wa Kenya William Ruto waba waravuze ko akigikiye uwo mugambi ikinyamakuru Africa Intelligence ikomeza ivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ikomeje gushyigikira ko umuhuza w'umuryango umwe bwa Afrika Joao Lourenço yaba umuhuza hagati hagati y'u Rwanda na Congo cyongeraho ko abajyanama ba president Tshisekedi babyakiriye neza gusa Perezida wa Congo yavuze ko iyo mishyikirano itazaba igihe cyose ingabo z'u Rwanda nk'uko abivuga zizaba ziri ku butaka bwa Congo ndetse niyo mpamvu yaba yarasabye ko ziva muri teritwari za Masisi na Rucuru ndetse no mu mujyi wa Bunagana uri mu maboko y'umutwe wa M23 kuva mu mwaka wa 2022. Ikindi gitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence kuri iyo mishyikirano nuko umwaka ushize Perezida Tshisekedi yohereje umujyanama we bavukana Jacques Tshibanda Tshisekedi kuvugana n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yajyanye n'umujyanama wihariye wa Perezida Kahumbuma Ndungubula bakunze kwita Kawo. Imishyikirano ngo yaba yarabereye mu kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde iza gukurikirwa n'urugendo intumwa ya Perezida Tshisekedi yitwa Aaron Ilunda yakoreye Ibunagana aho yabonanye na Bertrand Bisimwa uyobora umutwe wa M23. Ibyo kandi byabaye hashize ukwezi abayobozi b'inzego z'ubutasi z'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahuriye ku biro bikuru bishinzwe ubutasi mu mahanga by'Ubufaransa i Paris kugira ngo bungurane inama kandi bumvikane ku ngengabihe y'imishyikirano. I Washington ntacyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iratangaza kuri iyo ngingo, gusa Minisitiri wayo Anthony Blinken yakunze gusaba ko inzira yonyine yagarura amahoro mu karere ari ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zirebwa n'icyo kibazo.
Minister Shimimana rakoze kuri iyo nkuru ya Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byo babigiye kuja ku muvyibiganiro kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihere. Iyo nkuru rero turaza kwigaruka ku mujyo burambuye makuru yacu yo mu gatondo, tubatumire kuza kongera kuyikurikirana. Mukanya turahana gahindukira imbere yuko dusezerana ngende ndabibukije muri make ko muri Kenya abantu 30 barimo uwitwa Paul Mackenzie yahamagariye abanyagihugu baharurwa amajana n'amajana kwisonzesha kugira ngo bazobone Yesu bagiriwe n'icaha cyo kwica abana 191. Muri Haiti ibisagara bikuru byaraye bibereyemo imyerekano y'abasaba kumushikiranganje wa mbere Ariel Henry atanga imihoho abirekana barahanganye na polisi imirimo itandukanye irahagarara. Naho mu Bwongereza umwami Charles wa gatatu aragwaye cancer. Ubwami bw'Ubwongereza bwaraye butangaje ano makuru buvuga ko Charles wa gatatu yasavye ko ivy'uburwayi bwiwe butogirwa ibanga kugira ngo batandukanye ntibazohave bibaza iyari canke ngo yongere atange ubutumwa nk'uko ubwami bw'Ubwongereza bwayivuze ku bagwaye indwara ya cancer. Video yuzuye ku vyino nkuru turiko turayitunganya muze gukubitiza amaso kuri Facebook yacu VOA Radio yacu mukanya murayisangaho. Mu gihugu cy'u Rwanda naho sentare yungurizwamo imanza iri kuriweza niba yoshiraho umurwi w'abacamanza baburanisha umenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga batazira Cuma Hassan. Umuryango wa Hassan wo uvuga ko wumiye kwibarabara bonyarutsa urubanza kugira ngo baruhuke. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uduce twashaka Kikuku, Bweremana na Kiloce tuvugwamo ingwano ikaze ibarabara riva mu gisagara cha Goma rija mu territoire ya Kalehe mu ntara ya Kivu yepfo yugawe. Murashaka kongera gusubira gukurikirana ino nkuru kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nino ngaha rero duce dusozera makuru twari tubafitiye ku mugoroba w'uno wa kabiri. Dushimire mwebwe nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi muri rya nino ku isi muhinga bw'ivyuma. Nshimire Nadia Taha bafatikanije na ingenieur Patrick kugira ngo amajwi abashikire neza. Ano makuru yarahagarikiwe na Etienne Karekezi mwariko muyashikirizwa na Diana Nininahazwe nari muri studio ya gatanu. Ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banwe ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose mwandanye gukurikira ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusaniranira namwo muti bagiye kuja ku mbuga ngurukana bumenyi zacu Instagram, X, Facebook mudusanga ku izina rya VOA radio yacu.